Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'2018 muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Itangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ikaze mwese.
Usanga n'umuriro uhari utarakoreshwa wose nk'uko bikwiye kubera ko taratera imbere mu rwego rw'inganda zakagombye kuba zikoreshwa umuriro kugeza ku baturage hirya no hino, nabyo bikaba bitarano guko bikwiye rimwe na rimwe kubera insinga zijyana umuriro zishaje cyangwa se zikaba ntazo.
Uyu ni Christophe Bazivamwo, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu nama yahuje abahinga mu bijanye n'amasoko ntanganguvu n'umuyagankuba kumwe n'abagwizatunga mu gisagara cya Kigali. Iyo nkuru hamwe niyerekeye abanyepolitiki b'Abarundi batabona kumwe itegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira Abarundi kwitaba amatora y'ibwirizwa shingiro ryatewe ko igikumu kuri uyu w'Imana itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi twayabateguriye. Ikaze mwese. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mahoro neza Aloise.
Amaro eri Oriane ndambabare reka tuyahere muyavugwa mu kuyavugwa mu kugihugu kibanye cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amashirahamwe hamwe n'ibihugu bitanga ifashanyo bazohurira mu kwezi kuza Geneve mu gihugu cy'u Swiss kugira baronderere hamwe umuti ikibazo cy'abanyagihugu bari mu bihe by'ubukene birenze urugero muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'ikena ry'amafaranga angari miliyoni 13 z'amadolari y'abanyamerika yo gufasha abanyagihugu basinzikajwe n'intambara. Mukuru w'igisata kijejwe ifashanyo muri ONU Mark Lowcock yabwiye inama ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ejo ku munsi wa mbere ko ifashanyo zikenewe ziyongereye inshuro zibiri mu mwaka uheze bitewe n'uko intambara ibera muri ico gihugu ibandanya yiyongera. Oni yizigiye ko uyu mwaka ishobora kuzoronka abazokwemera gutanga muri yaridi umwe n'ibice 7 by'amadolari y'abanyamerika hafi y'inshuro 4 z'amafaranga yasabwe mu mwaka w'2017 urangiye. Mu nama y'abatanga imfashanyo yabaye ku igenekerezo rya 13 z'ukwezi kwa kane. Umutegetsi wa ONU ajeje ibyifashanyo mu rugendo yagize mu ndwi iheze muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo yavuze ko miliyoni zirenga 4 n'ibice 6 by'abana bafungura nabi kandi icyo gihugu gishobora guterwa n'ikiza cya korera gikomeye kitigeze kuboneka mu myaka 15 irangiye. Igihugu cya Canada cyatangaje nacyo ko kigiye kugira utwigoro two kubungabunga amahoro mu gihugu cya Mali, igihugu kiri mu burengero bwa Afrika. Canada rero kabigiye gutanga kajugujugu 6 za gisirikare hamwe n'abasirikare bacu. Ubu mushikiranganje wa Canada jejwe imigenderanire n'andi makungu Christian Freeland yatangaje ko ku munsi wa mbere kwizo mfashanyo zizofasha mu kiringo cy'amezi 12 ariko igitegiri cy'abasirikare ntikirashigwa ahabona. Igihugu cya Mali cinjiye mu ruhagarara kuva mu mwaka w'2012 igihe abasirikare bagumuka bagakura umukuru w'igihugu yari amaze imyaka irenga 10 ku butegetsi. Uko kuba igihugu cyaciye kibura indongozi byatumye havuka imirwi y'abarwanyi ishingiye ku idini rya Kiisilamu bituma Abafaransa batanguza intambara yakuye abasilamu ku butegetsi mu mwaka w'2013 ariko iyo mihari y'abarwanyi iracahungabanya umutekano muri ako karere. Umuhungu w'umwami wa Arabia Saudite izina ryiwe ni Mohammed bin Salman yitezwe hano i Washington muri indwi ni mu gihe icuka kibi hagati ya Arabia Saudite na Iran kibandanya ciyongera. Mohammed bin Salman atekanya kubonana na Perezida Donald Trump hano i Washington kuri uyu munsi wa kabiri. Trump rero yamye yerekana ko ari ku ruhande rw'intwaro ya cami y'abasunite, intwaro isanzwe itumvikana n'intwaro ya Irani yiganziwemo n'abashiite. Mu kiganiro yahaye televiziyo CBS ya hano muri Leta Zunze Amerika, Perezida Trump yagereranije umutegetsi wa Irani na Hitler akavuga kandi ko mugihe Iran icoronka ibirwanisho bya nuclear Arabia Saudite naco coca gikurikira. Nayo Perezida wa Palestina Muhammad Abbas yise ambasaderi wa Leta Zunze za Amerika muri Israel ko ari umuhungu w'imbwa. Ni mugihe yariko aranigura politike za Perezida wa Amerika Donald Trump. Umutegetsi wa Palestina yagiza ambasaderi David Friedman gushigikira umugambi wa Israeli wo kubaka amazu mu ntara ya Jordania yise ubutaka bwawo. Mu ijambo yashikirije abategetsi ba Palestina iramara ku munsi wa mbere ejo, Abbas yagize ati umuhungu w'imbwa avuga ko bariko bubaka ku butaka bwabo ni umunyazi w'amatongo eka n'umuryango wiwe n'abanyazi b'amatongo kandi ni ambasaderi wa Amerika i Tel Aviv. Ni kitwo mwitega ko ambasaderi Friedman yigeze rero kuba ari umushingwamanza wa Trump imbere yuko agenywa mu mabanga yo gusirikira Amerika mu mwaka uheze. Yamye rero ashigikiye iryubakwa ry'amazu mu butaka bw'intara ya Jordania mu gihe amakungu yo abona ko biciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Mu kurangiza, Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yashikirije jo ku munsi wa mbere umugambi wo gushyiraho igihano cyo gupfa kubadandaza ibyayuramutwe aha muri Leta Zunze za Amerika. Mu ijambo yashikirije mu gisagara cya Manchester muri Leta ya New Hampshire, Trump yemeje ko agiye gufata ingingo zikomeye zizotuma abana babo batanywa ibiyayuramutwe mu guhangana n'ababidandaza mu kubacira ibihano byo gupfa.
Urakoze Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubonaho n'umwanya w'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Burundi. Bamubonye politike b'abarundi ntibariko barabona kumwe itegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira abarundi kwitaba amatora y'ibwirizwa shingiro ryatewe ku igikumu kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 18 uku kwezi kwa gatatu. Mu mugambwe sawanya Frodebu n'ubu ntibemera integuro y'ibwirizwa shingiro bakavuga ko ayo matora azoba arimwo utunenge. Ku ruhande rw'umugambwe Iprona imvugo iranyuranye niyo mu mugambwe sawanya Frodebu. Idonido kuri inkuru mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Inyuma yaho umukuru w'igihugu cy'u Burundi asohoreye itegeko ihamagarira abarundi kwita amatora y'ibwirizwa shingiro kwa 17 ukwezi kwa gatanu uno mwaka, bamwe mu banyepolitike ntibakira kumwe iryo tegeko. Mu mugambwe sawanya Frodebu bavuga ko iryo tegeko baryakiriye nabi. Icegera cy'umukuru w'uwo mugambwe Leonce Ngendakumana abitangira isiguro.
Impamvu ya mbere ni uko iryo tegeko rije uhagarika ibiganiro iyo leta nyene imigambwe ikambere no mashyamwe bigenga twarimo kugira ngo ingorane zatewe no kugomba kurihindura bikanga mu mwaka w'2014 zive mu nzira haboneka umwuka mwiza mu gihugu abantu dusubire kubana neza twubake igihugu cyatwibarutse mu mwidegembyo atanyagupfa atanyagukira. Cya kabiri uko izo ngorane turimo zigiye kongerekana hakaba hari ingingo iri muri iryo bwirizwa nshingiro ya 1999 ibuzwa yuko ibwirizwa nshingiro shobora gusubirwamo mu gihe ritera uruhagarara mu gihugu. Ubu rero kiri mu ruhagarara.
Ariko ku ruhande rw'umugambwe badasigana Iprona imvugo iranyura niyo muri sawanya Frodebu umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi w'uwo muryango wa politike urivye inkuru nziza avuga ko iryo tegeko baryakirije yombi.
Rwo muganga w'adasigana nkuko dusanzwe tubitegeko nuko umukuru w'igihugu turavye uko amategeko abivuga nuko babimenyesha amezi abiri imbere kandi turavye itariki bavugiye ko nuko bubahirije ayo mategeko. Kindi naco twaratomye yuko ahamagarira abarundi bose kugira ngo bazokwitabe baba ari mu Burundi n'abari hanze. Twebwe rero mu muganga w'adasigana Iprona uko twamwita ari twabivugire ibyiza shingiro twabikurikiranye kuva bariko bararihinyanyura none munsi.
Icaba bacurongoye sawanya Frodebu utavuga rumwe n'uri ku butegetsi avuga ko hari kwakoreshwa igikenye kugira iryo bwirizwa shingiro ryahinyanyuwe basemerera ryemezwe ntakana ariko ku mugambwe arimwo uzitabaye matora leo sigenda kumana agasigura ko muri Fredebu bazigisha gutora oya nkuko yabwijwe ya Amerika.
Iyo ngingo twaramaze kuyifata kandi nkuko nabivuze navuze yuko mugambi sabanya Fredebu dashobora kwemera ibyo kuzimanganya ibyinshi n'amasezerano yiyarusha kutuzotora oya tuzokwigisha oya tugatora oya.
Doja kwigisha gutora oya mu gihe muvuze aho hejuru yuko bamaze kubagabisha ntabwo bamufise kumuzova mukurikirana.
Leta ntishobora kutugabisha ariyo ya mbere yatanguye kuvuga yuko ari ugutora ego aha ndagwa karurero umuvugizi w'ubushyangaje bw'intwaro hagati mu gihugu niyo aheruka no guserukira iyo leta mu biganiro byiyarusha inguru doto yavuze ati muri leta tuzotora ego aragenda byemanga makamba aragaraka byemanga mu rumunge none woza kumana ndiko ndavuga ibyo leta yatwigije gukora wumva na gute hari wambaje nkuru za tere ingorane n'imba yoteye ingorane uko bagize na je niko nzobwira
muri Bruna umugambwe uvuga rumwe n'uburi ku butegetsi uvugira avuga ko bazofatiya mbere mu kwitabira umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza abahamagarira gukora urije Nkurunziza asanga ko kubona hari ubutumwa buri muri iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu kandi bwarugo mu guseni atamutse wishibere
ariko ko mu nyandiko yiwe avuga yuko imigambwe n'ubundi cyangwa abigenga bozoja muri seni ni ibintu bisanzwe niko amategeko abivuga nawe nyene kumbure yahamagariye yibutsa somanye ni tegeko rya seni twe umugambwe w'abadasigana iprona atwibukije naho nyene n'ubundi twociye
iryo tegeko ry'umukuru w'igihugu rihamagarira abarundi kwitaba amatora y'ibwirizwa shingiro mu kwezi kwa gatanu rifise n'ubundi butumwa risaba abarongoye imigambwe abanyepolitike bigenga bakwije ibisabwa n'amategeko bifuza kuja mu gikorwa cyo guhigisha iby'amatora y'ibwirizwa shingiro kuja kwiyandikisha mu mugwi seni ico gikorwa cy'iminsi 14 kikazotangura ku igenekerezo rya 2023 ukwezi kwa gatatu gushika ku igenekerezo rya 6 ukwezi kwa kane uno mwaka. Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka kuri iyo nkuru. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda abahinga mu bijanye n'umuyaga nkuba hamwe n'amasoko ntanga nguvu abanyepolitike ndetse n'abagwizatunga barahuriye mu nama i Kigali bakavuga ko ubuke bwavyo ari ntambanye nkuru mu bijanye n'ubutunzi bw'akarere ka Afrika y'Uburasirazuba. Nkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Impuguke muri uru rwego zitaraniye mu nama i Kigali ziravuga ko zigomba kubona uburyo bwo kongera ingufu z'amashanyarazi hagatekerezwa n'uburyo bushye bwo kubungabunga hari. Izi mpuguke ariko zinavuga ko ibihugu bihuriye mu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba bikwiye kwemera gusaranganya ingufu nke bifite. Ku ruhande rw'u Rwanda ngo igihugu cyashyize imbaraga nyinshi mu gushakisha izindi ngufu z'amashanyarazi adaturuka gusa ku masumo. Izi ni nk'umushinga mugari wo gucukura umwuka wa gazi metane mu kiyaga cya Kivu umaze gutanga ingufu zingana na megawati 25 kandi zikaba zikiyongera. Hari kandi n'umushinga munini wo kubyaza amashanyarazi mu ngufu z'izuba ubugeragerezwa mu ntara y'Iburasirazuba. Abaturage bagezweho n'uyu mushinga bavuga ko babashije kubona ibyibanze bakenera ku mashanyarazi kandi ko bishyura amafaranga make 5,700 buri kwezi bakabasha kubonesha aho batuye.
Isambu yanjye ingana na hektari kandi harimo inzu ndumva ifite amatara 4 bakaguha na radio ushobora gucuranga igihe cyose ndetse na charger ya telefone. Ari amashanyarazi y'ingufu z'imirasire y'izuba mu byukuri ubona ko ni uburyo bwo kwifashisha nk'umuturage utarabona amashanyarazi asanzwe.
Ni ukuvuga ngo amashanyarazi asanzwe niyo meza ugereranije nayo y'imirasire y'izuba.
Niyo meza kubera ko ushobora kuyakoresha byinshi. Ushobora kuyakoresha ku mashini zisya imyumbati, ushobora kuyakoresha usudira ibyuma, ariko nk'uwo uwo murasire mfite wo rwose ni byo kwifashisha kugira ngo ubashe kugucana, ubashe gutuma abana babasha gusoma amakayi nimugoroba.
Umunyamabanga w'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ushinzwe imari n'ubutegetsi Bazivamo Christophe yasobanuye ko aka karere kagifite ibibazo byo kutabyaza umusaruro ingufu z'amashanyarazi zose gafite. Uyu muyobozi avuga ko byatewe n'inganda nke no kwa abaturage bose batarayagezwaho ingufu zikomoka ku zuba, ku mazi, amashyuza n'ahandi. Uyu muyobozi avuga ko zikiri nkeya mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ugereranije ingufu ziri mu bihugu bigize uyu muryango usanga zitarenga megawati 400. Bwana Christophe Bazivamo avuga ko n'ingufu nkeya zihari zitarabasha gukoreshwa uko bikwiye,
bityo ugasanga n'umuriro uhari utarakoreshwa wose nk'uko bikwiye. kubera ko tutaratera imbere mu rwego rw'inganda zakagombye zikoreshwa umuriro kugeza ku baturage hirya no hino nabyo bikaba bitarano guko bikwiye rimwe na rimwe kubera insinga zijyana umuriro zishaje cyangwa se zikaba ntazo nkaba nagira ngo mvuge rero ko mu rwego rw'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba abakuru b'ibihugu byacu barateranye banemeza master plan nibijyanye n'ingufu noneho bananemera gukorana no gufatanya mu rwego rwo gukwirakwiza no gusaranganya umuriro aho akaba ariho rero hubakwa imiyoboro ihuza ibihugu kugira ngo umuriro waba ubonetse yaba ari mwinshi muri Kenya cyangwa mu Buganda waba ari mwinshi mu Rwanda cyangwa muri Tanzania habeho guhererekanya aho uri muke ube wajyayo aho uri mwinshi bayo bashobora kugurisha ahandi
Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ushinzwe ingufu n'amazi Kamayire Germaine ashimangira ko urwego rw'ingufu rukomerewe cyane no kuba amabanki adatanga inguzanyo ku mishinga yo kongera ingufu yongeyeho ko mu Rwanda kuba ingufu zigitakara mu nzira biterwa n'uko hari abaturage bataragezwaho amashanyarazi kubera imiturire yabo
ubu kugeza uyu munsi turebye ibi biza tugenda duhura nabyo ahanini biterwa n'uko haba hakoreshejwe ingufu zitisubira ingufu zangiza ikirere bituma ibihugu byinshi ubu ngubu byarakangukiye kugira ngo bikoreshe ingufu zisubira kandi zisukuye zidashobora guhumanya ikirere ngo ziteze ibindi bibazo
Leta y'u Rwanda yari yihaye intego ko mu mwaka w'2018 abanyarwanda bangana na 70% bazaba baramaze kugezwaho umuriro w'amashanyarazi kugeza ubu ariko umubare w'abafite ingufu z'amashanyarazi nturarenga 30% nk'uko bitangazwa n'abashinzwe ingufu z'amashanyarazi kugira ngo igihugu cyose kigere ku ntego yo gukwirakwizwamo amashanyarazi mu banyarwanda ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amashanyarazi mu banyarwanda kivuga ko hakenewe byibuze megawati 563 mu gihe ubu hari zigera kuri 208 kugeza ubu ingo zisaga 365 nizo zicana umuriro w'amashanyarazi mu gihe byitezwe ko uyu mwaka uzajya gushira ingo zigera kuri 1,105,000 zizaba zicaniye zose iyi nama y'Ikigali yahuje abagera kuri 400 barimo abo mu nzego za leta abikorera sosiyete sivile abahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga bose baturutse muri ibi bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Arakoze Asumta Kaboyi tuve mu Rwanda tuje iyarusha muri Tanzania kuri uyu wa mbere sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yaraburanishije urubanza rw'umunyarwanda yitwariye igihugu ciwe avuga ko yarenganyijwe uyu mugabo Mpozayo Christophe yakatiwe gufungwa imyaka 10 mu Rwanda yagirizwa gushaka kwankisha abanyagihugu ubutegetsi buhari mu Rwanda nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Umunyarwanda Dr. Mpozayo Christophe yafashwe atabwa muri yombi mu ntango z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2014 I Kigali mu Rwanda. Uwo yari umukozi w'inama nshingamateka y'umuryango wa Afurika y'ubuseruko mu gisata c'ubuhinga bwo gutumanako amakuru yagirijwe ibyaha byo gukwirakwiza ibihuha bigamije kuzana imvururu mu gihugu no kwankisha abanyagihugu ubutegetsi buhari. Inyuma y'umwaka umwe afunzwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 yakatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 10 muri sentare nkuru y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko umuryango Mpozayo yahoze akorera imbere yuko atabwa muri yompi abamuburanira babiye abacamanza kuwo mugabo yafashwe yongera aburanishwa hawe nyanzwe amategeko agenga uburenganzira bwiwe gutyo ko nayagenga akareka yase yaho nyanzwe Maître Kimutai Bosek numwe mu bamuburanira
we are saying the idea of holding him for that long actually violates the Rwandese law
tuvuga ko ikirengwa yamaze afunzwe ataraburanishwa kinyuranye n'amategeko y'u Rwanda yafunzwe iminsi 5 atarabonana n'umucamanza bisigura ko nibikurikira byose mu rubanza atashingiro bigira ikindi ingene yaburanishijwe nta burenganzira yahawe bwo kwerekana ibimukura ku icaha umushinjacyaha yaramwagirije yongera abankumubera isura ni nk'igihano cari kizwi ataraburana Icyo dushaka nuko iyi sentare ibone uko guhonya ngamategeko maze itege ku Rwanda kurekura uwo tuburanira ahabwe n'indishyi y'akababaro kuko byatumye atakazi kiwe mu nama nshingamateka ya Afurika y'ubuseruko biragaragara ko urubanza rwiwe ruciye kubiri n'amategeko yose harimwo n'ibyirizwa shingiro by'igihugu ciwe
His trial was unlawful and unconstitutional.
Urwanda rwa leta y'Rwanda gwo siko rubibona ruvuga nyabona ko inzego z'igipolisi n'ubutungane zitari kureka umuntu afyese intumbero yo guhungabanya umutekano w'igihugu ngo agume gidegembya. Ubwo Rwanda rwasiguriye sentare ko Mpozayo yakoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi kugira ngo akore icaha. Rwamenyesheje ko uwo mugabo yakoresheje inzandiko mu kugerageza kwankisha abanyagihugu ubutegetsi hamwe no kubangamira ubwigenge bw'igihugu. Izo nzandiko ngo nizo yandikiraniye n'abansi b'igihugu cy'u Rwanda. Maître Nicolas Ntarugira, umwe mu bahagarariye leta y'u Rwanda muri urwo rubanza, avuga ko atategeko na rimwe ryahonyanzwe ahubwo ko hakingiwe umutekano w'igihugu.
We avuga yuko mu byukuri yafunzwe agakurikiranwa akanafungwa mu gihe cy'amategeko, ariko siko bimeze kuko yakurikiranwe mu buryo bukurikije amategeko. Dukurikije itegeko n'ibyaha biteganywa n'amategeko y'u Rwanda, icyaha cyo gushyikiriza mu byo kuri cyo gushaka kugumura abaturage wenda kuri leta iriho, ntagakurikiranwe icyaha kitariho, ahubwo akurikiranwe ku cyaha kiteganywa n'amategeko y'u Rwanda. Nayo mpamvu mu byo kuri yakatiwe n'inkiko z'u Rwanda zifite ububasha nk'uko procedure ibiteganya, inzego zikurikirana kugeza ku munota wa nyuma, kugeza kuri judgment ya nyuma ubwo mu byo kuri yahamwe n'icyaha, ubu ngubu arakatirwa. Ntabwo tubona mu byukuri rero amategeko abarishwe y'u Rwanda cyangwa se amategeko agenga treaty ya East African Community. Ikirebwa ni uwakoze icyaha n'uburyo yagikoze, naho uburyo yagikoze mu byukuri kuba aragikoze ari umukozi wa ERA cyangwa East African Community, akagikora nk'umunyarwanda kandi akagikora ku butaka bw'u Rwanda kandi akagikora abanyarwanda. Bityo rero agomba guhanwa agakurikiranwa n'amategeko y'u Rwanda nk'uko yashyizweho na Repubulika y'u Rwanda.
Umunsi Dr. Mpozayo Christophe afatwa agafungwa ni nawo munsi yarahejeje kurekurwa ku bindi byaha birimo gutunga ibigwanisho atabifitiye uruhusha yari yagejejwe imbere mu mwaka w'2013. Aho niho abamuburanira bafatiye mu gushikiriza ko biteye amakenga, maze bavuga ko ahubwo uwo mugabo azira imvo za politike. Urwanda rwa leta y'u Rwanda gwo ruvyamirira kure rukemeza ko Mpozayo azira ibyaha wenyene yakoze ku gatwe kiwe. Impande zose zimaze gushikiriza aho zihagaze, sentare yacishira urubanza mu mwiherero. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Arakoze Pierre Claver kuri iyo nkuru. Tuve yarusha tugaruke mu Burundi. Abagendesha ibyuma byunguruza abantu mu mabarabara ahuza komine Ntega n'umugwa mukuru w'intara ya Kirundo basaba leta gusanunura amabarabara bakoresha. Bavuga ko ivyuma vyabo bihononekarira bagatinyana n'umutekano w'ivyo bunguruje. Inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze.
Iyi modokari ihejeje kurengana bigoranye mu ibarabara riva ku mugwa mukuru wa Kirundo rija muri komine ya Ntega. Ngaha uba winjiriye ku mutumba wa Gitwenzi. Kwiyunguruza biragorana kubera ububi bw'iryo barabara, ubunyerere bukaza busongera isi.
Iyi barabara ngaha ukuntu bimeze musanzwe birashaya gose iyo imvura yaguye, urumva bisaba ko bazorikora bakarisha ni kariyeri, nta bindi bizokorwa n'ivyo nyene vyonyene kabisa.
Kora ko imvura yaguye maze kugwa agasahanyerera kubera ko imashini z'abashinwa zaciye agasahaseruka. Imvura yamaze kugwa agasahanyerera niko basha nka kariyeri ahantu nyene baboza akaza barigira cyane nk'abana b'amagare.
Mucamake ko turiko turaribona birakwiye mwe mushika nko hejuru nk'akarorero mukabwira abahejuru bagashobora kudushyiramo amakariyeri.
Ibintu vyifashe uko no mu yandi mabarabara atari munsi y'atatu ahuza utu turere. Uyu munyagihugu yunguruza abantu n'ipikipiki arahaca hose.
Ego ikibazo cy'amabarabara ngaha ndakibona cyane kubera ngoma ngendesha imoto urukanye ndi umumotari wo ngaha, ahantu bita ku Kimbwebwe birashaya cyane kishiranyika kubera ta kariyeri irimo kano haruguru naho kandi mu mabarabara yaho yose ni mabi no kurataharononekaye hose usanga ari ngorane.
Iyo imvura yaguye birashika imodokari zitarara mu gahinga kubera byanse ko zibandanye
harashobora guhara nk'imisi yariho zire canke hadaje imisi ibiri bagacari bakuntu bagura hirya no hino kugira ngo arebe ukuntu bonzi sonyika yo koza kwigira imbere.
Turabona hari imirima ntacyitwa
imirima irononekaranye canke zimwe zigaca mu mirima nyine zikadunga cyase uko zoharenga
kuri benezo agahombo ni kenshi.
Nkeje bune naraciye imodoka nayirakije mwaho yanyereye yatembagaye nuko gusa Imana yakinze ntiyagwa hepfo yashura kucayononekara hasa mpomba gose yiguye igatembagara harige trakasi homba gurikayo na chamhomba
mura ya mabarabara hakunze gucha miduga mito mito vita probox izo modokari zunguruza ahanini abantu n'ibicuruzwa by'abadandaza bato bato nabo nyene bavuga ko bariko barahomba
n'untu tudandaza kubera ta buryo bwo kuyunguruza dufise tugeze aho twajya kuhiga ibintu kubera ubunyerere w'imodoka cyane kubera dafise aho yoca
ibidandazwa tushagenda kurangura ntitubisikane kubera imodoka nyine ubunyerere iba yahezemwo ntishobore kugenda kubera turaba mu nzira n'abasima bashaka gusanga mu bunyerere n'imodoka yaraye mu nzira ikatugira nayo bakabidupakurura bakabyiba tukaje gusanga mo turahomba
kuri abo bose ijwi ni rimwe
kosaba yuko leta yorabiga ikarondera nk'ishyirahamwe nk'amashyirahamwe yama akora mu mabarabara bakazanika yeri bagashiramo
kosa yuko mu dushikira hejuru mukatuvugira bakadushiramo ikariyeri kugira ngo tuze turahaca
atagafuye ntagakira nkuko mwibutsa w'ikirundo bivuga uyu munyagihugu avuga ko rimwe na rimwe aharonkera agacupa iyo yafashije imodokari byagoye twamusanze ku ibarabara yinjirira ahitwa mu ndaso
hari nk'igihe bakubwira ugakora ko bakaguha nk'agacupa ntakugwagwa gutyo urumva nta mahera bashobora kuguhereza
uyu twasanze ku bya gitwenzi wavuga ko havutse akazi
aha rero nk'umubosa haciye araduha nyene nk'ingazi tukakora ko imoto tukayidugana mu bw'imodokari turavugana kubera yuko ubu ni ngene hameze ipakiye arashaka kuduha nka bitanu ijyapakiye naho akaduha nka bitatu tugakora ko kabari gashobora gusa si ikintu kinini
musitanteri wa komine Ntega Filipo Ngabonziza avuga ko ikibazo cy'amabarabara kizwi muri komine arongoye Ngabonziza yabwiye Ijwi ry'Amerika ko komine Ntega iri kubirategura kwegeranya abanyagihugu na cyane cyane abafite uburyo boneka kugira bakore
ayo mabarabara yose
musanga ba komine Ntega yizeza abarongoye ko igindwi izorangira
ayo mabarabara yose
akoze neza mu kirundo mu buraruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika
Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyumviro bitandukanye ku ngingo nyinshi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu tujye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Muri uku kwezi Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yateye umukono ku itegeko ryo mu mwaka w'2017 rizofasha kugwanya urudandazwa rw'abantu no gukingira abasinzikajwe n'ubwo bubisha. Iryo tegeko ryatewe ku igikumu ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri rizorekurira icese mu buzoba bwayo bwa mbere ubushikiranganzi bujejwe umutekano mu gihugu kugwanya no gutanga inyigisho ku bijyanye n'urudandazwa rw'abantu. Iryo tegeko rifasha ubushikiranganzi bujejwe umutekano mu gikorwa cyabwo kibandanya cyo gukingira ubwigenge ngendegwako no gushyira imbere iy'intahe abagurisha ikiremwa muntu. Biciye muri uwo mugambi ubushikiranganzi bujejwe umutekano mu gihugu buratanga inyigisho ku byerekeye urudandazwa rw'abantu no gukoresha uburyo buhasanzwe mu gutuma abantu bamenya ibyerekeye urwo rudandazwa no guha abajejwe kubahiriza amategeko amakuru kubikekwa ko bagira urwo rudandazwa. Uwo mugambi urakoreshwa kandi mu kumenyereza abajejwe kubahiriza amategeko n'abandi babifisemo uruhara mu mugambi wo kongereza ibikorwa byo kumenya abagira urudandazwa rw'abantu, gukingira abageramirwa n'urwo rudandazwa no gushyira imbere y'intahe abikekwa ko bagira urwo rudandazwa. Ubushikiranganzi bujejwe umutekano mu gihugu buragira amatohoza ku vyerekeye urudandazwa rw'abantu, ubwo bushikiranganzi burahagarika abagira urwo rudandazwa bukongera ugakingira abageramirwa n'urwo rudandazwa. Ubushikiranganzi bujejwe umutekano mu gihugu urazi neza ko kuvuga ku vyerekeye urwo rudandazwa atari igikorwa coroshe ku basinzikazwa n'urwo rudandazwa rw'abantu hamwe no gukorana n'abajejwe kubahiriza amategeko kubera guhahamuka. Yamara ubwo bushikiranganzi bubandanya kwiyemeza ku vyerekeye gufasha abasinzikajwe n'urudandazwa rw'abantu kumva ko bafise umutekano. Mu gutangaza ukwezi kwa mbere umwaka w'2018 ukwezi kwahariwe kugwanya kugira abantu abacakara no kubagurisha, Perezida wa Amerika Donald Trump yavuze ko urudandazwa rw'abantu ari icyaha kigayitse gityoza bikomeye agateka ka muntu. Yatangaje ko abantu bagera ku miliyoni 25 ku isi bageramiwe muri iki gihe n'urudandazwa rw'abantu. Avuga ko abagira urwo rudandazwa bemerera abantu ubuzima bwiza kurushiriza mu gihe atakindi babaha atari ukubagira abacakara. Biciye mu mugambi w'ubushikiranganzi bujejwe umutekano mu gihugu, Abanyamerika bose bategerezwa kumenya ibimenyetso vyerekeye urudandazwa rw'abantu hamwe no guha inzego zijejwe kubahiriza amategeko amakuru yerekeye abagira urwo rudandazwa.
Iyo jari jambo jina nga marara jaba shikiriza imwe mu migabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Ndashimiye badufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikro mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ndabashimiye ndabifuriza umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.